mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatano muri kumwe na Jodiane Nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye kuri uno mugoroba. Mu Burundi havuga ikibazo c'abana mu ibarabara cabaye ndanse ku murwa mukuru wa politike mushasha igitega.
Abawacu bifukana mama bashaka kuma batwirukana mama nawe agiye kwa mara wiwe ibemera abo bahungu ko atujyana turi kumwe abo bandi bahungu bashaka bazabaratwirukana.
Uyu ni umwe mu bana wo mu ibarabara mu gisagara ca Gitega dondagura zimwe mu mvu zituma baguma mu barabara. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Tugaruka no ku matora ya Nigeria yegeje inyuma. Nongere ndabahe ikazi amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka bya bitegekanije ko abakuno wa gatandatu muri Nigeria yegeje inyuma mu kiringo cindwi imwe. Muhammadu Yakubu aramutse umurwujeje gutunganya iyo matora yatangaje iyo ngingo hasigaye amasaha atanu gusa ngo amatora nyezina atangure. Yasiguye ko ari ingingo yabagoye gufata ariko vyari ngombwa ko ifatwa kugira ngo amatora azobe mu bwisanzure no mu muco. Nta siguro zirenzaho Yakubu yatanze mu itangazo giwe. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ivuga ko umwe mu bari muri iyo komisiyo y'amatora ndashima ko amazina yiwe amenyekana yayatangarije ico kinyamakuru ko hari ibikoresho bimwe bimwe birimo impapuro zo gutorera ko bitari bwashikanwe mu tuzi twitorero. Amashami adakiranirije icaro vya politike ari mu ndorerezi yavuze ko ibiyegerezwa inyuma y'ayo matora riteye amakenga kandi rituma icizere kuri komisiyo yategura kigabanuka. Abanyagihugu bari biteguye gukora gutora ku ruhande rwabo bavuze ko bajuragirijwe kandi bibabaje. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari w'imyaka 76 ari mu bazokwitoza yahamagariye abanyenigeria kuguma bafatanye mu nda no kudahungabana. Buhari azohiganwa n'uwahoze ari cegera ciwe umugwizatunga Atiku Abubakar w'imyaka 72. Umushinikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo ejo kwa gatanu yaravuganye kuri telefone na Perezida Buhari co kimwe na Atiku bazohiganwa. Bom yababwiye ko Amerika yifuza ko amatora yari kuba kuno wa gatandatu yari gutunganywa mu muco uzotsindwa akemera ivyavuye mu matora. Nana bice ku masonga nkitangura ikibazo cyo gutuza abasegereza mu mabarabara mu gisagara cha Gitega gisa ni chance umuti kuko bacibonekeza ari benshi rya no hino muri ico gisagara cemewe nk'umurwa mukuru wa politike mushasha wa Burundi. Abasubijwe iyo baje bava abanshi nta misi bahamara bataragaruka. Muti kubera iki ni mu nkuru tubazabamenyesha makuru ijwi rya Amerika Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Haraki gihe kirenga umwaka leta y'Urundi imenyeshe gihe gutuza abantu basegereza mu ibarabara. Iyo ngeso mu gisagara cha Gitega iracaboneka mu mabarabara atandukanye imbere y'amazu y'uburiro n'ubunywero canke ku bituro vy'amamodoka no ku bituro banyweshereza ku bitoro. Aba basegereza bari mici itandukanye igizwe n'abana bo mu ibarabara, abagendana ubumuga ndetse n'abarundi bo mu miryango y'abatu. Ibiro vya buramatsari y'intara ya Gitega barihutiye gukura abana bo mu ibarabara bafatanije n'ishyirahamwe TAS yegamishe ngero rya genzi mu Burundi. Abana bashika 50 ico gihe baregeranirijwe mu kigo cha TAS ku mutumba wa Rutegama komine ntara ya Gitega. Muri ico kigo barahabwa inyigisho zo kwitwara neza nibamara gusubizwa mu miryango baje bavamwo. Maze nyuma y'inyigisho bagasubizwa iyo baje bavuye. Ico gihe Venance Imana Irambo na muramatari w'intara ya Gitega yari yavuze ko ico gikorwa co kubasubiza mu miryango kiriko kirakorwa.
Abo rero bariko baronswa inyigisho kwasigura yuko yazo bashika na miryango bazoheza bombe yuko bakasura ku miryango. Ariko rwanda yaho turiko turagira rutonde ariko umwidondoro w'umwe wese ahava n'abavyeyi biwe kugira ngo mu makomine badufashe gushikira abavyeyi nabo nyine banze bategurwe hanyuma tuzobashire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yose ura kuja mw'ibarabara.
Naho ako kigoro kari kakozwe ntacahuje ko gushika ubu abo bana bibonekeza basega co kimwe na bamwe mu bagendana ubumuga ndetse n'abarundi bo mu miryango y'abatu. Bamwe mu bana basega mu ibarabara mu gisagara cha Gitega baravuga icatumye baza kuba mu buzima bwo mu ibarabara
Kumujyango
w'isoko nkuru ya Gitega abenshi mu basega nabagenda n'umuga Silvestre Nkorogo n'umugabo afise uhuguru kumwe asega imbere y'iryo soko
turasaba turashega kwibwe abanyagihugu iyo hari urosi jana karongi itanu akaronka amajana abiri aradufasha niya dufashije turashima ibyo dufashije cyuyu ni ibi urumva ko bagufashije natwe ntituba twinshi tubongewe utubaye dukena tudushyira muri tujya kugira ngo tujye rero gutunga umuryango wako guca kure hari aho turonka rwose uduhumbi tubiri dutatu ugatuduha umukozi kigiye ko ntariko ndarima reka ndaduha umukozi hamafashe ndabukundi nuba urumva umuntu agufashije turashima
naho basega Silvestre Ntorogo avuga ko atakazoza karimwo
urabona kutegura katoto muri yagashaka turahiga kuri tukaro nka tukakabo tukaburanishira mu gihe cyatu dufati mu mugo na uko bagahene akaba gatungu ngo ngo bamuri ko buradufashe cuko abona icyo bari bakareka ku cyoro kubera twabuze abantu bo dufata mu mugongo ngo baduha gatahe tugiye nkuko abandi ariko baragi kandi nabo ngo abonya gatahe ngaho utabesha akabanza bashobora kugura bagacaza bakubwira ngo ni ugutaro nka ushanya urumva nawe urumva ushaka gufata mu mugongo akaguhanya gatahe utabesha akabanza utushi
muri abo basega bitwaje ubumuga hari ababihevye baja kwiyungunganya kubera babonye ko ari ubuzima bugayitse Maria Ndayisaba nawe nyine afite ukuguru kumwe ariko adandaza ivyama mu isoko nkuru ya Gitega
nuko dufite agatahe gatoya gusa natwe turose nk'abandi bantu bashobora kudufasha abagendana ubumuga bakaduha agatahe kuko nta ngorane n'imwe umuntu yogira n'ubu n'ukuri nabo dukorana tugatera inkuru tugatumirana reka n'ukuri nta muntu nyine bavuga ati uyu muntu n'ikimuga
uwo mwigeme w'imyaka 40 arafite icyo asaba abagitunzwe no gusega bitwaje ubumuga
inzira y'ubuzima bagendana ubumuga si gusega kuko n'utosega imyaka yose ibintu bigenda birahinduka ahubwo mu mutwe wacu ubwenge mu mutwe ukavuga uti reka ndondere utwanjye nkuru twiwanjye dushaka kuzofasha n'abana nabyaye
umushikiranganji uraba iby'intwari yo hagati mu gihugu bavuga ko batunzwe no gusega bakwiye kumenya neza ko bifatwa n'icaha gihanwa n'amategeko mu Burundi bakiga ukundi kuntu bo kwibesha Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
muri kira y'uno munsi kurwanya umugera wa sida uguma ugwirirana mu banyagihugu ba mu gisagara ca Rutana birakogwa ego bice mu nyigisho no mu kwirukana abakenyezi bakora imibonano mpuza bitsina n'abagabo benshi ariko naho bikogwa haracibonekeza abadakurikiza inyigisho ko bazihabwa ni muri kira y'uno munsi twategurira na mugenzi wacu mu ntara ya Rutana Jean-Claude Nshimirimana
abantu batandukanye abakenyezi cyo kimwe n'abagabo bayaze n'ijwi rya Amerika muri karitiye birongozi mu gisagara cya Rutana bavuga ko bahabwa mu kibano nyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida uyu mukenyezi n'umwe mu bavyemeza
abaremesha kirago keshi barabitwigisha batubwira bati uwo binaniye kwihangana ni gukoresha agakingirizo agakingirizo karatuma utandura umugera kandi kagatuma udatwara inda utipfuje cyane cyane abantu batabishyira mu ngiro ni nk'abajya usanga bafite nk'ubugwe bw'abamaraya nabo batsamwe bamwe bobo nk'abagabo bivana ningena nyene baba bifashe mu ngo zabo kuko nibaza yuko uri umumama wamaze kumenya icyuma micari cyo biragoye kugira ngo urengere umugabo wawe
izo nyigisha abanyagihugu bavuga ko bahabwa mu kibano n'abaremesha kiyago bakukira ivuriro rito rya Rutana zishimikiye ku kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye ku bakuze no kwihangana kugwaruka nivyo uyu muremesha kiyago arimo azitanga sigura
ubwa mbere hoho twigisha yuko abantu bo kwirinda imibonano mpuzabitsina ariko ikindi tukunda kuba tuvuga nkuko natwe babitwigishije turongera tukababwira igihe umuntu bimunaniye yuko yihangana ashobora gukoresha agakingirizo ico naco no kuvuga yuko tuhamagariwe nyene kwivuriro aho kuri CDS yacu ya Rutana yuko twama tugenda dutora uto dukingirira ari uwo byanse kubera basanzwe bazi yuko barabaremesha kiyago kanyihereranya cyanda muhereza mwana ashaka ubwo gukingirizo tuba twatanze turabutanga ko raporo ubwo tuba twatanze ko bubabungana n'ugwaruka ndetse turagwigisha ariko cyane cyane ugwaruka gogo turuhimiriza yuko bokwirinda ingeso y'ubushurashuzi
afatiye kubitegera ibyo dukengerezo atanga umuremesha kiyago yemeza ko abanyagihugu bakurikiza muri rusangi inyigisho bahabwa
yaba zitabanyura ntibaba dusaba ubwo bukingirizo ntidutanga ubwo abagabo gusa hariho nubwo abakenyezi dutanga nabwo nko mu kwezi agakarato karashobora guhera kose aha ni mu gisagara mu isanzu mu gisagara naho keshi barabukenera cyane gose
abajeje intwaro ku mutumba baremeza ko izo nyigisho zitangwa ziyongera kuzobaronka ku maradiyo ntirampaga Karori umwe mu batowe ku mutumba Rutana bivuga amenyesha ko nabo nk'abajeje intwaro bunganira izo nyigisho mu kwirukana bamwe bamwe mu bakenyezi bava mu zindi ntara baza mu gisagara cya Rutana
turaze turumva ibiyago nyine kenshi ku maradiyo n'ibindi duhabwa impanuro n'abaganga batwegereye abaremesha kiyago bamba batwigishije bakatubwira ukuntu umuntu yo kwirinda umugera wa sida natwe turagerageza kubigendera ena cyo gituma ngaha aho tubaye tugerageza kuza turaraba uruja n'uruza rw'abantu na cyane cyane abantu b'abakenyezi bakunda kuyenzera bava hiyo muzamakamba abari bavuye muzarumonge bakaza barondera uburyo bwo kugira ngo barondera aho baba ngaha mugwa tugashya tumune ko bafise ingeso z'ubushurashuzi mugwa nacyo tuca tugerageza kubagendera ko kugira ngo turabe uko twukingira umutumba wacu ntihagire icyo kiza kibajamo cyane cyane abantu baza barondegwa n'abantu b'abashoferi abamotari nabo abantu b'imiduga nibo bakunda kuza bazanya abantu yafashe isafari hari za Gitega hari za Bujumbura acarondera uwo yikora ko kuzibona yamuzanye mu Rutana ahashitse rero umva cashinga umuzi yatawe umwami hakiri kare ayandukiza n'abantu
abakenyezi bateramira mu bunywero mu masaha y'ijoro batari kumwe n'abagabo babo nabo nyene barasohogwa bagataha ku itegeko ry'abajeje intwaro ku mutumba
bari yadukiza akava ku mutumba akaja ku wundi kugira arabe uwo boshobora gukundana mbwo natwe turagerageza kubiyamiriza nuko ameze n'amasaha meza yo kugira abashobore gutaha umuntu w'umukenyezi azangaha mu kabari batari mwene mugabo wiwe ntitubemera yuko ashobora kurenza saa moya kiri ngaho mu kirabo tugerageza kugwanya ubukozi bw'ikibi ubwo aribwo bwose aho dushobora kugeza amaso kuko tutabagiye turabateranye n'iryo terabwoba bo haba bagomba no kubigirira mu ibarabara ahubwo turafise abana b'imisore b'imiruru turabakoresha bagashobora kudukurikirana abo bantu bakabirukana nyine gushika mbaka babone iyo barengeye bataye bataha
nubwo izo nyigisho zitangwa n'ingingo zitandukanye zigafatwa n'abajeje intwaro ntirampaga Karori ari mu batowe ku mutumba yemeza ko hakiriho abakenyezi bakorana imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi batwara imbanye bataba bifuza cyo kimwe na bamwe mu gwaruka Jean-Claude Nshimirimana mu Rutana ijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Nukarakoze Jean-Claude Nshimirimana kurikira yuno munsi mukanya cakorerwa mu ngata na Jérôme Niyonzima mu kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jérôme Niyonzima
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muri kino kiganiro cyo no munsi batiye gushimikira ku biganiro bihuza barundi.
kuambere Ruhuma mwaka 2019 yarusha muri Tanzania inama ihuza bakuru bihugu vyo muryango wa Afrika y'ubuseruko yahaye akajyo umufasha w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin William Mkapa washikirize icegeranyo cy'ivyavuye mu biganiro yagiye agirisha abarundi. Bamwe bati ako kanya ko gushikiriza icegeranyo cy'ivyavuye mu biganiro yagirishije abarundi kabaye nka kanya ko gutanga imihoho imbere y'abakuru b'ibihugu n'umuhuza Yoweri Kaguta Museveni. Abandi nabo bati ahubwo se gutanga imihoho nyabuna igikorwa yari afise yagisozereye muri kano karere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. None vy'ukuri hoba habaye iki muri uwo mwanya wo gushikiriza icegeranyo? Yaratanze imihoho canke yarashitse kwihangiro? Kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi koko ko barakahe uravye ibiri muri ico cegeranyo c'umufasha w'umuhuza w'abarundi? Umwizero canke amakenga vyo babiterwa n'ibiri muri ico cegeranyo mu banyapolitike b'Burundi canke mu bamushirahamwe adahanije icyo vya politike nayahe? Hokogwa iki kugira ngo ibiganiro by'abarundi bibashikane ku mahoro arama? Turi kumwe n'abatumire bane. Honorable Tatien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije Jerome, murakoze kuba mwanya nyumviri.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Kefa Nibizi, ni umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu Nyakuri iragigenda dahi. Nibizi ndakuramukije.
Nanje ndabaramukije, ndabashimiye ko na mwadutumiye. Ndaramukije nawe kwatuviza bose.
Rakoze. Uwundi turi kumwe ni Abdul Kasim, ni umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Ndakuramukije Kasim.
Nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba mwantumiye muri kino kiganiro.
Rakoze. Uwundi turi kumwe ni Faustin Ndikumana, arongoye kandi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinzwe gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo Parseme mu mfunyapfunyo. Ndikumana ndakuramukije.
Ndabaramukije nanje kuba mwadutumiye.
Mu gutangura kumbure mpere kwa Kefa Nibizi muri Sabanya Frodebu Nyakuri iragigenda dai mu cegeranyo cy'umufasha w'umuhuza w'abarundi William Mkapa, ikigaragaramwo yatanze imihoho cyangwa yashoje imirimo?
Murakoze. Murabizi yuko haciye igihe kitari gito akanama k'abakuru b'ibihugu za kano karere bashizeho umuhuza n'umufasha mu byo bise amatati ari mu Burundi. Hanyuma rero uko iyo nama yazirakorana umufasha w'umuhuza yazaratanga icegeranyo c'ibikorwa vyiwe. N'ubu rero iyo nama yabaye itariki imwe kwezi kwa kabiri umwaka 2019 yarasuye aratanga icegeranyo nk'uko yari amaze iminsi abikora. Hanyuma abakuru b'ibihugu baheza baravugana yuko bagiye kuja hamwe bakaraba ingene ibikorwa bijanye n'ivyo biganiro bivugwa vyoheza bikabandanya. Ku bwacu ntitwigeze tubona na rimwe ahantu hari itangazo yasohowe n'umufasha w'umuhuza avuga yuko yatanze imihoho. Mugabo kumure abashobora kuba yabonye canke nawe kuba babonye yuko bahejeje ibikorwa vyiwe kandi yashikirije ko hariho n'ibibazo yagiye aragira. Ivyo navyo n'ibisanzwe umuntu ariko arakora igikorwa iminsi yose hama hariho imworohera.
Ntatangazo rigaragara ko yatanze imihoho urabye biri mu cegeranyo nta na kimwe bikereka.
Mu bisanzwe si nibaza yuko umuntu mu gutanga imihoho atanga icegeranyo. Mu gutanga imihoho hari izindi nzira zikoreshwa, ni nk'ikwandika ikete cyangwa kwimenyesha ku mugaragaro. Mugabo mu gutanga imihoho yarerekanye ivyo yibaza ko vyamugoye araheza arerekana bamurantunga navuga mu gutanga imihoho ahubwo mu gushikiriza raporo yiwe yarerekanye neza ivyamugoye n'ivyo yashitseko n'ivyo avuga ko vyagoranye. Si uko vyatsinagorana uko mugabo ntakunze ari kugenda kuko ikibazo ari gutorera umuti
yagiye gutorera umuti ikibazo kitakiriho
kiza caraheza.
Honorable Tatiana Sibomana, uravye icegeranyo cy'umufasha w'umuhuza w'abarundi yaratanze imihoho cyangwa yarasozera imirimo?
Je sindaba sindabivuga sinishije kibazo ndavye kicegeranyo yatanze gusa ngira nuko Kefa shobora kuba yari kora ari mu bindi yafatiriwe n'amabanga ba bagenzi bo bamutuma naye handi twebwe twari tubiye
rero ariko none
ahinga mu biganiro bigira kane ingunga igira kane Mkapa wenyine ahaboneye abaserukiye leta baribo akabona inyifato yaba abari inyuma y'umugambo uri ku butegetsi na leta mu gusozera ibiganiro induru zavugijwe nabo ba Jacques Wemba muri sale umuhuza yari yagiye yavuze ati jewe nsanzwe ndi numufasha mbere simbona ingene noza kwama ndiko
ndabona
none yatabikubarigereka ndabikubwira arambeshuza
none siho yari
arambeshuza niyo bitaba byagenzwa ati jewe rero ngira nshikirize raporo abakuru bihugu ubwa mbere umuhuza hanyuma bishike mu nama nkuru y'abamu nama y'abakuru bihugu jewe sinshobora kwemera ko kuguma no kwagutya njove ngira ce ntanga imihoho kandi ivyo vyarashikirijwe
ari mu cyicaro cya kane
cyakane inama rero igira iye 19 y'abakuru bihugu yabaye tariki 23 z'ukwa kabiri mu 2018 I Kampala mu gihugu cha Uganda yarabahaye raporo ashobora babwira ati jewe rero ivyo maze kubona ni mwashigiki waba wewe muhuza waba mwaba mwibwe abakuru b'ibihugu ati mwafashije mu gikorwa mwari mwashinze
ati
mwarantera ziramaze kugaragara ko zitagomba ibiganiro ningene byarangiye honyine uwo munsi bariko barandukira muri sare bahiwa jewe sinshobora kubandanya kuko ntango mvumfise mutafashije
utirire yatanze
ati rero jewe ndatanze mwo baca baramusa gusagasagira mu kirundo bazishari cyo supplier ati turagusavye
bati turakwiye
gerageje gukcana se kinyegezwe none ko navyo nabivuze kumugaragara mu ngongugira gatano kandi nabandi bapfa kwivugisha biratswe ati turagusavye ugerageze gutuma ko ingongo igira gatano twete zo batwakoze ibishoboka byose kumvisha leta yuko iza mu biganiro ahumva yacamara umwaka presque atarabituma ko yararindiriye iyo signal ako akakantu gashusha kerekana ko leta ko kwizovyitaba ni harya rero mwumva haba abantu benshi baje ngaha bakafandu bamukapanye nena ntumwa ziwe gutindaho leta ivuga ku mugaragaro ko izo kwitaba ingunga ya gatanu cyaravugiwe n'umukuru w'inama nshinga mateka ari muri Swiss biravugwa n'umukuru w'umugambwe ari mu meeting kereke pa leta irabisohora iravye vuga neza ko izo kwitaba ibyo biganiro haca hari ingorane yihe sije nabishurira ngangira mvuga ibyabaye bace barahamagaza ingunga ya gatanu yari gutangura itariki 19 z'ukwicumi gushika 2024 baca baramusaba bati jigize inyuma gatoya uko hariye iminsi mikuru itegekanijwe mu Burundi yo kwibuka inshungu z'u Burundi yakwa gasore yari yaheze yari kwa yabaye 13 mugahari yandadaye ya 2024 ati okay nagira menyesha batwumviriza kandi bamenye ko muri no muri kicegeranye mu kapa yabishitse mu konyenye itariki ya 2024 basabye ko ariho byo tangura gushika 2029 yasabwe na secrétaire général w'umugambwe CNDD yashaka kubivuga leta itabizi twagiye muri ibyo biganiro azi neza atankeka dakekeranya ko leta n'umukuru n'umugambwe CNDD naba basimambike ba atangorane n'imwe yo kwitaba yatangaye abonye ivyabanye
ndagaruka
naho rero jewe mpereje kuri iyo
nyishu yatanze miyo
yatanze miyo kandi yayitanze muri nama yo wa 2023 kwa kabiri mu
ngi reka mbanze simbire kwa Katsima Abdul wewe ishira hamwe mbanze dakwihoze mbanze ku banyapolitike gatoyi bihangane Katsima Abdul ipedezi gamibanga mwumvirije mukaraba n'ivyari muke ivyabe mukegeranyo cy'umufasha w'umuhuza yaratanze mihoho kuko atashyana bivuga canke igikorwa yaragisozereye kuko atari zari bikiriho ivyo akora
twigeze twagenda bazayo uko mu byukuri naho avuga yuko yatanze mihoho ariko umugabo birase neza usanga yuko igikorwa yagisozereye kuko muribuka yuko mu 2016 mu kwezi kwa 12 nyakuha mu kapa yaraje ngaha mu Burundi hanyuma asozera urugendo rwiwe aravuga ageze ku kibuga cy'indege ntawe aramuboshe ntawe uva ngo ni uwamutamitse ijambo ntiyaraboshwe aravuga ati jewe izo mbonye ngaha mu Burundi amahoro n'umutekano birasasagaye ati inzego zirongoye igihugu zemewe n'amategeko yaba yo ngaha mu gihugu zemewe n'amategeko mpuza makungu murumva yuko
akimbere batavyumva ni
wowe batavyumva ko ahubwo
hari hagahaze mu mutwe
rero urumva cyake yuko mu byukuri yuko igikorwa cyasa n'ikirangiye
urakoze reka mpinduke rero muri parseme umufasha w'umuhuza w'abarundi Benjamin Byamukapa yashikije icegeranyo namwe bati uravye icegeranyo ugasoma ibirimo yatanze imihoho vy'ukuri abandi bati uya ndi yatanze imihoho igikorwa yarafite cyarangiye yagisoze bi
jewe sinibaza yuko ingorane canke de by bigana no kuvuga ngo yatanze imihoho canke yarangije kiringo ubwa mbere ho nuko tuzi neza yuko igihe ibiganiro by'abarundi byatangura umuhuza mukuru yari president Museveni president Museveni yaraje ngaha ibujumbura muri mwe wagira ibiganiro preliminaire muravyibuka mbere umenye ngaho n'indi sesiyo yacitangura bibiri Kampala byugurugwa sibyo uwo n'umuhuza mukuru hanyuma mu nyuma baravuga ati ngira kumbura majera de chef detse kuri ico gihe hariho iri abaje kwifashisha umushikiranganje wiwe n'abansi ni ya zaraza ga ico gihe baravuga ati reka turawundi muntu yo mufasha na baravuga ati umufasha bati wahoza ronwe igihugu ca Tanzania ngaba cambira ati wewe rero uje nk'umufasha urumva Mukapa rero nimwe mufata nka wa muhuza wa wundi wa kera twatunze ngo Nyerere canke Mandela urumva se cyo kime kuko umuhuza yari Museveni Ninacho gituma ivyo yakora byose yavuga ati ndiko nagira icegeranyo ntangingo ya nyuma mfata nza kwishyira bakuru bihugu mugaba abikishije ku mukuru w'igihugu cha Uganda ariwe ari nka point focal ariwe mu bakuru bihugu doho muri yo mediation y'abarundi muri ivyo biganiro by'abarundi urumva rero agize ingorana kanani wagira gute ashikize ico cegeranyo kwa muza amakuru
ubwira ati si mihoho kandi si ni
doho yanani baravuga ati ndabinye ni ndanani we canke birangoye mugabo akira ro mwebwe je na gufasha we muhuza mukuru giringingo rugira nimba wo tuma ko kumwe wari wahitumye ko sesiyo y'Kampala warazigeze gutuma ko Museveni sesiyo y'Kampala rwate none ubwo kwatutuma ko nk'umuhuza mukuru ati twige dufe turabinzizaho zabereye ubwo naho nyene nivyo kwamara uwo mufasha gusa ibiganiro kamingo biriko bihirira ku mufasha gusa kandi ari umuhuza mukuru yabitanguje
kwa Nyaburunga
ani uharangiriye igice cy'ambere cy'akino ikiganiro ndagushimire Faustin Ndikumana nibutse yukurongoye ishyirahamwe ryishinze gukangurira abarundi gucugwe vuno guhindura ingendo ariryo Parseme wakoze kwita bakina ibiganiro
murakoze
ndagushimire nawe Honorable Tatiana Sibomana waserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kwita bakina ikiganiro
murakoze cyane
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi urongoye umugambo wese abanya Frode Bunyakuri iragijyana dai wakoze kitaba kino kiganiye
turashimira ko namwe dutumiye
urakoze ndagushimira nawe Abdul Kasim urongoye umugambo wa IPD zigamibanga wakoze kitaba kino kiganiye
nagiye ndagushimiye
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiye ndabipfuze mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho gutaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila mesejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Nuko rero arakoze mugenzi wacu Jerome Niyonzima kumwe n'abatumire bari bari kumwe kwa Nyaburunga tuyifurize namwe inshuti bakunze kubandanya muraningwa aho muherereye mukanye duhave duhana gahindukira ariko imbere yaho ngende ndabibukije ko amatora mukuru w'igihugu n'abashinga amateka byari bitegekanijwe ko bakuntu wa gatandatu muri Nigeria yegeje inyuma mu kiringo cindwi imwe hazotunganya tagihindutse ku munsi wa gatandatu uza Muhammadu Yakubu aramuswe mu rugujo je gutunganya amatora ya Nigeria yatangaje yungingwa hasigaye amasaha Kechani atanu ngo amatora nyezina atangure yasiguye ko ari ngingo yabaguye gufata ariko byari ngombwa kwifatwa kugira ngo amatora azobe mu bwisanzure no mu muco ntasiguro zirenze aho Yakubu yatanze mu itangazo giwe Ituruka ni kizuzo gya makuri ya Bongereza Reuters bivuga ko umwe mu bari muri komisiyo y'amatora adashema ko amazina yiwe atangazwa. Yari yabwiye Reuters ko hari ibikoresho bimwe bimwe birimo impapuro zo gutorera ko bitari bwashikanwe mu mazu y'amatorero. Amashyirahamwe adakiranira inyungu za politiki ari mu ndorerezi yavuze ko yegezwa inyuma y'ayo matora riteye amakenga kandi rituma icizere kuri komisiyo itegura amatora muri Nigeria igabanuka cyane. Ku ruhande rw'abanyagihugu bari biteguye gutora bavuze ko bajuragijwe kandi bibabajwe bibabaje muri Antunga. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari w'imyaka 76 ari mu bazo kwitoza yahamagariye abanyenigeria kuguma bafatanye mu nda no kudahungabana. Buhari azohiganwa n'uwahoze ari cegera ciwe n'umugwizatunga Atiku Abubakar we afise imyaka 72. Ejo kwa gatanu umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ariwe Mike Pompeo yari yahamagaye kuri telefone Perezida Buhari cyo kimwe na Atiku bompi yabasabye ko ayo matora yotunganywa neza kandi uzotsindwa akazoshiraho intahe ishize. Mwakoze kurikira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mu Kirundi kuri ano mango. Fasil Gebeu yayegeranije hamwe na engineer bari kumwe mu hinga bw'izyo manager Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro. Twemitwifurize weekend nziza.